et la Dio Risui d'America. Bidame kagiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu tukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumvira ku FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru mwezi tatu wa kaburungu radio yacu bewa kaburungu.com mwibereza shuti mwese namwe bakunzi bira radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Onikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye rumwe mu rwaruka rw'Abarundi bari mu gihugu hagati hamwe n'abari hanze y'igihugu kugira ngo batubwire ahanini ku migambi bari bishinze uyu mwaka ugiye kurangira bashoboye gushikako hamwe n'imigambi batashoboye gushikako. Baraheza kandi batubwire intambamyi boba barashoboye guhura nazo mu gihe batashoboye kurangura iyo migambi. Bongere batubwire n'uburyo bakoresheje kugira ngo bashikire iyo migambi bari bishinze. Turaboneraho kandi na kanya ko kuyaga nabo ku byereke imigambi bafise buri mwaka uca utangura hamwe n'uburyo bazokoresha nk'ibyo twakwita strategy kugira ngo bashikire imigambi bishinze. Uyu munsi rero turi kumwe na Maroha Leopold umurundi yatahutse mu Burundi yaramaze imyaka irenga 5 mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Igihe yari mu buhungiro yarashoboye no kubandanya amashuri yiwe ya kaminuza. Muraho Leopold Maroha.
Ngome nyakwa Frederic kishande maje kwashimira kuba yakanya mwaduhaye muri kino kiganiro hanyuma nongeye kubagisha
murakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Eric Minani akaba ari Umurundi aba mu ntara ya Iowa aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho neza Eric Minani.
Ego turaho mushinga nawe nkundikije kandi nanjye ndibaza ko mwisohora.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro.
Ego namwe turabakengurukiye cyane.
Turi kumwe kandi na Hermes Dushimirimana umurundi yaba i Burundi akaba yarangije kaminuza mu myaka iheze. Muraho namwe Hermes Dushimirimana.
Ego turaho turashimye.
Ni byiza cyane rwose murakoze mwese kuba mwitabye ikiganiro. Nashaka rero dutangwe kunshira na Leopold Maroha. Mwaka w'2020 ugiye kurangira, uyu mwaka wagendeye gute?
Ego nyakuwa nkurikije uyu mwaka ugiye kurangira. Uyu mwaka utanguye icyambere cyoco umuntu agira imigambi ategura muri uyu mwaka. Nk'uko mubizi, nk'uko twakimaze kubiganira ko nari mu buhungiro, nari mu ikambi ya Mahama, akenshi ubwo umuntu agira imigambi atangura ibyiyumviro hama akarondera uburyo bwo gushyira bya byiyumviro mu ngiro. Uyu mwaka vrema nari narahejeje amashuri nk'uko mubizi, nahejeje mu mwaka w'2019 mu Rwanda ku ishuri kuri Yesuri. Ama nteje amashuri nari mu buhungiro. Mu buhungiro akenshi ubuzima bwo mu kambi kubabuzi ni ubuzima bugoye cyane, kuko impunzi ibiri mu buzima budafanika. Ubu ushobora kuba ingaha ejo ukimuka ukajyanwa ahandi. Nicyo gituma mu migambi yanjye ahanini nari mfite imigambi cyane cyane y'ukwiga abanza nka nuko nari naraje gisanzwe narashaka gushyira ko mateka nubwo bitakunze. Hanyuma ibyo ni ibintu cyane cyane nashaka gutaha nashaka guhunguka pe
uyo mugambi ariko gutahuka mara ushitseko
umugambi wo guhunguka narawushitseko nubwo narawushitseko ntabwo ubundi nashaka gutaha mu ntango z'umwaka kugira ngo ngire icyo nkora ndi mu Burundi biranga mu ntango z'umwaka byanze ko nta mu ntango z'umwaka hacajamwo bya corona biba birebire ndanashaka gutaha ku buryo bwanje ntaciye muri HCR biranka ubuyuma HCR irabijamo n'ibihugu birabijamo turataha undi Burundi rero nakubwira ngo hari imigambi noba naranguye kifatika muri uno mwaka pe ntamugambi kiretse umugambi w'ubutaha
uyu ni umugambi uhambaye cyane rwose n'umugambi mutashitse ko wa master's degree eka wa diploma ya master tro ugaruka ko ariko nashakambaze n'umushya na he Hermes dushimiye imana abanyene atubwire imigambi yarafite mu ntambwe z'umwaka niba yarashoboye kwirangura
uyu mwaka w'2020 nagirashimiye imana yuko naho isi yari yugarijwe n'icyohereza gikomeye cyane rwose nka twebwe abantu bari mu Burundi twarabonye ikiganza cy'imana ntabwo icyo cyohereza cyagize icyo kidukora ko kinini cyane twagumye dukora nk'uko twari dusanzwe dukora mu 2019 turabona yuko uko biri kose uno munsi hamwe hoza abantu baharura mu Burundi hari ibintu byiyongereye kuko abarundi benshi bagumye ku TV na jende mu barundi bagumye ku TV narakoze ibintu bitari bike bitandukanye yego mu buzima bavuga yuko uko biri kose ku bantu bari mu Burundi no mwaka naho ha isi yari yugarijwe n'ibihe bikomeye twashoboye kwiyungunganya kuko icyo cyohereza nticyashoboye gushika mu Burundi rwose haba turabandanya ubuzima nk'uko byari bimeze
muri make twavuga ko imigambi yose wari ufise wari wihaye umwaka w'2020 washoboye kuyirangura
imigambi yose nari ifise muri make muri 2020 yarashoboye kuko narashoboye gukora akazi uko bisanzwe narashoboye gukora akazi atangorane hanyuma ubu naho ndiko turiga ingene twozoshobora gukora imigambi dufite umwaka uzoza mugabo imigambi nari ifite mu mwaka w'2020 yarashoboye ndashima imana cyane ko byagenze neza imana yatubaye hafi mu Burundi birakunda murakoze
cyane rwose reka tubaze n'umushyira nahe Eric Minani mwebwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Iowa nk'uko bagenzi bacu babivuze uyu mwaka utanguye umuntu wese ariho imigambi azorangura iyo migambi mwebwe mwishinze mwarashoboye kuyirangura
ego cyane mushinga ntawe nkodikije mu majambo make jewe novuga nti imigambi nari nihaye hariho umugambi nihaye ariko umugambi nta sinashoboye kubandanya kuko hari intamba yakigiyemo ariko nca ndawukaba n'ubundi uwo mugambi rero naciye nkaba nawo ushoboye kubandanya kandi ndawukishije ahantu hashiri hanyuma kandi ndafite igipango naho ngomba gushika muri uwo mwaka udasanzwe
isango ry'umwaka reka tugaruke kuri kumushyira ntahe Maroha Leopold atubwire nawe yatubwiye ibintu atashoboye kurangura birimo ko atashoboye kugira diplome maîtrise nk'uko yari yabyifuje nashaka mutubwire mu majambo make cyane rwose Leopold Maroha iyi migambi uyu mwaka wo ushashije gutangura ni imigambi mugiye kwishinga mwibaza ko mwurangura imbere y'impera z'umwaka ugiye gutangura
cya mbere nyakuba mudikije cya mbere ngiye gukora nipfuza kurangura mu mwaka ugiye gutangura cya mbere cyo nk'umuntu avuye mu buhungiro yanarahunze icya mbere cyo no kugomba gufata ubuzima mu maboko bwanjye maboko icyo nacyo ahantu tuvuye twari ibyo byinshi imigambi igirwa n'uburyo uburyo nabwo umuntu agushaka hehe mu maboko icya mbere nifuza ni ukubanza nkaronka akazi kugira ngo manze gusabiriza gufata mu maboko ubuzima bwanjye hanyuma ikigira kabiri ndifuza gukora imigambi kugira ngo imigambi kugira nshaka uburyo bwanjye nyine umuntu mbesheho nama ikindi nacyo aho nahora murahazi nahora mu buhungiro maze amezi atatu ngeze mu gihugu rero umuntu ikintu cya mbere novuga muracyo guhera ko umuntu wese atangura ubuzima kuko umuntu avuye mu buhungiro agataha bisa n'umwana atanguye ubuzima ko bimeze rero ikintu cya mbere nifuza kubanza kuronka intango y'ubuzima ibyo nabyo bica mu kuronka akazi nifuza kuronka akazi hakora ubumenyi ndabufite amaboko ingufu ndazifite umutwe ndawufite hama maze kuronka uburyo nkakora imigambi yanjye imigambi nayo mfite hariho kwiga nkuko nabikubwiye naragerageje kwiga maitrise kurondera bourse ya maitrise igihe nari mu buhungiro biranka ariko nagerageje nari nagerageje biranka n'ubu mu migambi mfite maze gufata ubuzima mu maboko ndashaka kubandanya niga kuko lisansi mfite ndumva idahagije ndashaka kwiga hama igikurikira iyo umuntu amaze gufata ubuzima mu maboko hariho gushinga umuryango icyo nacyo kiri mu migambi ko ndemera imana imana nayo ntiyezagira umwe ihezagira babiri icyo nacyo kiri mu migambi nifuza gukora kuko no gukura turakuze murakoze cyane
ni byiza cyane rwose imigambi ikomeye ibiri muri uyu mwaka buca utangura eka umugambi wo gushobora kugira maitrise eka n'umugambi wo kubaka umugambi wa maitrise ntawushoboye kurangura mu mwaka uheze turaza kugaruka rero kuri wewe nteje kumviriza abandi nabo kugira ngo mutubwire uburyo muzakoresha kugira ngo ubuhoho ishobore iyo migambi yanyu ishobore gushoboka reka rero tugaruke kwa Hermes Dushimimana nawe nyiratubwire imigambi nyamukuru afite muri uyu mwaka uca utangura
yego ndabumva hama imigambi dufite muri uwo mwaka buca dutangura murazi yuko leta y'u Burundi ifite gahunda yo gufasha urwaruka rwose rubikora uriyunganya mu makoperative je rero co kimwe n'urundi rwaruka rutari ruke mu Burundi ndiko ndagerageza muri koperative twashizeho turaba yuko twokora imigambi iyo migambi rero iri muri koperative tugashobora guyiteza imbere ku buryo dushobora kuyikenura mu buzima no mu bindi byose tugafasha ya n'urundi rwaruka hanyuma uwundi mugambi je nsanzwe nisangije nka jewe afite umugambi wo kuzokorora inkoko zitamagize inkoko rero zitamagi kugira ngo ndazorore birasaba uburyo ubwo buryo nabwo ni bw'umuntu ariko aragerageza kwegeranya kugira ngo bikunde uno mwaka uza bishobore gukunda yuko tugira icyo twavuga mu gifaransa demarrage kugira ngo dushobore gutangura iryo yororero naryo ry'inkoko rero ni ibintu bikuru bikuru mbona afise muri uno mwaka
icyo ni icyumviro gikomeye cyane rwose cyo korora inkoko duhirebe duhishije turi kumwe n'umuntu abifitiye ubuhinga cyane rwose uyu nawe akaba ari Eric Minani turetse icyo gikorwa cyo korora inkoko mushanahe Hermes Dushimimana avuze mwiho ngaha muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika mushanahe Eric Minani imigambi nyamukuru uyu mwaka uca utangura nihe kuri mwe
mu majambo make rero reka mvuge ku ijambo mu migambi muri uyu mwaka utangura nigeze kuvuga mu ntango y'uko hari umugambi nari mfite mugabo bitabirangora ariko ndagukabukanya mfata ubundi wari hafi ariko mbangiriye gukora uwo wundi mugambi yewe nanjye ubwanje nari mfite indoto zo gukora utwanje muri kazoza ari nabyo nize guhindura izina ni ukuvuga rero nari mfite umugambi w'uburimyi n'ubworozi bw'inkoko muri icyo gihe rero muri uyu mwaka urangiye naragerageje kuraba inzira notamo naburya nari kure y'igihugu ntari mfite amakuru akwiye kugira ngo ntanguze icyo gikorwa ntibyakunda mugabo narashoboye kugura ibibanza bitandukanye kandi ahantu hagutse hashoboka hanyuma ibyo nabikoze nitwaje yuko nzoharangurira uwo mugambi hanyuma rero amakuru y'ingene notangura kubaka aho gukorera ibyo bikorwa no kurongora uja bwo kubikora muri leta naronse amakuru akwiye bituma mbanza kubihagarika cyambanza kubaka hari inyubako ndiko ndarangiza ndibaza ku mwaka uza ndiko ndagerageza ko nshobore kugira ngo ku mwaka uza nshobore kuyirangiza kandi ndiko ndapanga gusubira mu gihugu kugira ngo nzoganire n'ababishinzwe binashobotse ndonko uruhushya muri leta muri bintu bitazogaruka ku izindi ngaruka kugira ngo mbandanye nanjye uwo mugambi w'ubworozi
murafise mwese imigambi irashe itamuye mushanaye no kuma maroha ashaka gusubira kugira maitrise reka yongere yubake Hermes nawe nyine ikibazo cyo kubandanya amakoperative reka no korora inkoko ikibazo cy'ukorora inkoko na Eric Minani akaba afite imigambi nk'iyo yuko nyine umu entrepreneur akorora inkoko akagira ibintu byo guteza imbere uburimyi n'ibindi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, ariko tugarutse kuri mwebwe mu bushinganahe Maroha Leopold, igihe mutashoboye kuronka uburyo bwo kubandanya umugambi mwari mwishinze kugira maitrise, ni ukubera habaye intambamyi. Izo ntambamyi muzozitorera umuti gute muri iki gihe kugira ngo uyu mugambi mushimitse ko mushire mu ngiro?
Ibikomeye ni ko wafedirike intambamyi zozo cya mbere coco, nk'uko twari twarabivuganye ubuhungiro ku bamuzi mwazi yuko cyane nk'uburi mu gihugu cyawe, naho hose nakubwira ko nari mfite umugambi wo kugira maitrise kwari gukora no gusaba buse, twasaba buse nyine pasa de buse diranta hanyuma se umugambi wundi nifuje gukora naje ahubwo sanze abantu bose bahamagaye sanze dufite imigambi imwe. Narigeze ngomba gukora umugambi nanjye wo korora inkoko ndi mu buhungiro. Uwo mugambi nanawushize mu nyandiko namaze kuwandika, ariko nk'umuntu nigenga nibana ndi umuntu umwe nta muntu nahise twukorana, hanyuma kudafadika umwanya w'ubuhungiro mu buhungiro urazi ko nta mwanya uvuga ngo nzohamara, ubu hasise umwanya rero uwo mugambi nawo nyine usa gutyonye. Rero ubu kugira ngo bizoje mu ngiro, icya mbere coco leta y'u Burundi, leta mbyeyi, leta nkozi turimwo irafise ingene buri mwaka itanga opportunite yo kwiga kaminuza mu gisata ca maitrise muri ngese Burundi. Abantu baragenda bagakora ibibazo, baragenda bagakora ibibazo, hanyuma abatoye ibibazo bakagenda bafita muri ngese Burundi bafita maitrise. Icyo mu mwaka uza, muri uyu mwaka uza nzoja gukora ikibazo mu bandi, hanyuma kiriya kandi nacyo kugira ngo ushire mu ngiro uwo mugambi navuze ni umugambi wo kubaka, ariko kubaka kubaka ufite uburyo bwese. Niyo mpamvu mubwira nti n'uwo mugambi w'inkoko nawo ndashaka ko nukora, ko urumva ko no mu nyandiko ndawufite, ndashyize uwo mugambi mu nyandiko, ndashaka kuwukora ko hano mu Burundi intambara twakuye hariya ndibashaka hano ko tutazosubira guhura, kuko ndi mu gihugu mfite stabilite mu gihugu, mfite kwishyira no kwizana mu gihugu, si hahantu naba mvuga ngo bashaka kutwimura akadutu bakatujyana ahandi, cyangwa umuntu ashobora guhunguka ubuzi mu Burundi, ndi mu gihugu cyacu, ndi muhira, umuntu ashobora gukora imigambi atawanjya wangu atankomanze gome, hanyuma umuntu abaje kuba mu buryo akore imigambi yindi, kuko imigambi yose navuze rumva gukorwa n'ubuzi.
Murakoze mwese, ndabona mufite umugambi ukomeye cyane rwose gukorora kandi ndazi ko muhava muhana ibyiyumviro. Hariho abashyitsi kure muri uyu mugambi, hariho nk'uko twabivuze Eric Minani amaze igihe abikoramo, ashobora gusangira ibyiyumviro bikomeye. Tugarutse kuri mwebwe rero MS, igihe cyose umuntu nka mwebwe cyane cyane urwaruka mwaheje amashuri kaminuza mutanguye ibintu bimeze nko kwikorera korora cyane uyu mugambi nk'uyu, n'ibintu bihambaye cyane rwose bisaba ko ubanza ukiga neza amasoko ugiyemo, niba hatariho abantu benshi batanguye ibintu nk'ibyo, ibintu ubona mu kwitwararika kugira ngo uyu mugambi urashe ushyirwe mu ngiro ni nk'ibihe? Ibintu mubona bimeze nk'akaryo keza, eka n'ibindi bimeze nka inama byiri nk'ibihe mu nshingano ya MS muri icyo gikorwa muzohava murangura muri mwaka?
Yego, mfatiye nko kuri uwo mugambi wo korora inkoko, hariho ibintu bisaba kuyitonderwa, kubera ko inkoko kugira uzorore bisaba yuko uba uziba hafi, wama ubona uko bukeye uko bwije, uko zaramutse, uko ziriwe. Ni ibintu bisaba yuko nyine buri uba ufise umuganga veterineri abikurikirana, aba ari ngaho nyine abikurikirana. Ni igihugu gisaba yuko uba hafi yazo, ukamenya ingene ziriwe n'uko zaraye. Kwa kundi abarundi baciye umugani ngo ushake inkaryama nkazo, birasaba yuko ubwa mbere hoho uzitaho kuziha umwanya. Hari n'ikindi nacyo ku bijyanye n'uburyo inkoko kugira uzitunge, birasaba yuko uba wazubakiye neza ahantu inzu imeze neza, zihema neza, neza ibyo byose n'ibintu narabyitse ndabibona yuko bishoboka yuko atantamba mizi n'imizogi ibyo rero byose maze kubibona bicyonye mbona yuko mu mwaka uza bigenze neza kugera nko mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza nzoba namaze gutangura kugira umusaruro w'amagi yavuye muri izo nkoko kubera ko hanini hagora umutahe nawe umutahe uriko umutahe ndamaze kwegeranya umutahe utari mutoni ndazi yuko bizoshoboka ubwo nagira mbonereho n'akanya ko gusaba yuko aba bantu twahuriye mu kiganiro bafite neza proje nk'iyo yuko twora bimwe n'ukorana kugira ngo dushobore kwiteza imbere hamwe na cyane cyane baravuze abarundi ngo tubiri tuvurane ubupfu twogerageza hamwe dushoboye gukorera hamwe bikagenda neza tugashobora gutera imbere no gusumba uko twabyibaza hama rero isoko nabwo birahari urazi yuko mu Burundi bufite abantu miliyoni zigera kuri 12 ibintu ushoboye kurondera isoko neza ugatahuza abantu yuko gufungura amagi fungura inkoko ari ibintu byiza ku magara y'abantu bifite ikimazi abarundi bakabigira bakabyijukira gufungura amagi apana bya bindi ngo amagi n'ay'abazungu bakamenya ko nabo nyene bishoboka ni ibintu birimwo buryo bitotwiteza imbere bikunze rero aba bagenzi twahuriye mu kiganiro nabo bushyira hamwe ingufu kugira ngo dushobore kwiteza imbere cyarenyeho n'akaryo ko guha hanze uyu muvandimwe yahora mu buhungiro ndamubwira ati karibu mu Burundi muri isanze ngira yasanze mu Burundi ari sawa mu Burundi nta ngorane yego ndamuha ikaze karibu kandi ndumva yuko ubwo bwamubabaje ni ibintu byumvikana ubuhungiro burababaza karibu cyane yego
murakoze reka duhe n'ijambo Eric Minani nawe nyine kuri icyo cyimbiro cyanyu muri iyo mugambi mwese musanze musangiye kandi atawayaze n'ubundi mbere umugambi uhambaye cyane rwose turatuzi ko Eric Minani afise ubumenyi bukomeye cyane rwose kuko nibyo asanzwe akoramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi afite umugambi wo kubandanya icyimbo nk'icyo kimwe ika amafaranga menshi nk'uko cyane cyane ishyirahamwe akorera ibivuga duga ku ijambo Eric Minani ikintu mubona cyuba kimeze nk'intamba micanye ikintu cyuba cyotuma uyu mugambi ari umugambi mwiza ku bantu bashaka gutabura kwikorera twabona nk'ibi
ego mushinga ntawe nkundikije reka duhere ku nyungu y'abantu bikorera utwabo n'abenegihugu ubwabo icya mbere cyatumye jewe uyu mugambi ndawiyumvira ko narawukunze ariko nawe urankunda gusumbya kuko ngeze ngaha muri gihugu cy'Amerika nibyo natanguye gukoramwo ndabikoramwo ndushizaho kubibona ndushizaho nuko nabikunda hanyuma rero ngombye kuvuga ku ijambo natebye cyane ni ukuvuga naranisunze yuko atamuntu acuruza ibintu by'ifungurwa abura isoko na cyane cyane urazi nko mu Burundi bwacu urazi agaciro inkoko igeze ko karasumba kure agaciro inkoko iri ko ngaha muri Amerika kuko mu Burundi nasanze sake y'inkoko iri ku mafaranga arenga 2,200,000 cyumvikana n'amadolari mu gihe amadolari 10 ngaha muri Amerika urunye inkoko zirenga 2,300 urumva ko hari itandukaniro rinini cyane rero biragaragara yuko hamwe huboneka abantu baguhiza umwimbo w'izo nkoko biragaragara neza yuko agaciro k'inkoko n'amayayi gashobora kugabanuka maze n'abenegihugu bakabyungukira rero mu majambo make rero nicyo rero nisunze kandi biri mu ndoto zanjye rwose kandi bizira ko umwaka uza nanjye ntangura kubaka aho kuzororera
mumaze igihe kitari gito mushya nawe Eric Minani muri icyo gikorwa ngaha muri Amerika agace mucira nk'abantu bafite umugambi gutangura urudandazwa cyane iyo uyu mugambi ni nk'akahe ikintu kigoye cyane rwose gishobora kuba nk'intambamyi muri icyo gikorwa nk'iki
ego reka mushinga nawe nkundikije jewe iki gihugu ndakimazemwo imyaka 11 muri make rero ubuzi nagumye nkoramwo ni ubu buzi bwo gukora mu bifungurwa by'inyama nahereye mu kampani y'inkoko yitwa Perdu iyo Perdu iyo ni izina ry'umuntu yatanguje ubworozi yirondera amayayi ariko ni kampani igeze kwinjiza amafaranga angana imiliyoni 600,000 mu mezi 12 mu mwaka umwe gusa
y'amadorari
urumva rero y'amadorari y'abanyamerika urumva rero yuko ari ibintu birebire cyane mu majambo make imba intuzenya ntambamye mbona muri ibyo bintu icambere ni ukuba ufite umuntu azivura mu veterineri abizi abigisemo ubumenyi akazikurikirana kandi akazama hafi iyo niyo ntambamye mbona ikomeye cyane nko kuri twebwe tutari impande y'ibikorwa tugomba gukora kugira umuntu ashobora kubikurikirana nk'uko ubwawe ubyikurikiranira aho rero niho hari intambamye ku bwanjye mbona arizo nyamukuru zihari
mu mushyirantahe Maroha Leopold ibyiyumviro by'ubu musangiye mwese byo gutangwa kwikorera twanyu mwebwe mwafite n'uwo mugambi kurondera bose kugira ngo murabe ko muronka iyo maitrise yanyu ariko mwahuriye ku cyiyumviro ko kwikorera mugatangura kwimunganya mukaba nk'abantrepreneur mugakreya ikamuka mugatanga nk'ubuzi kumva hose muzaba mukoresha abantu ivyo ni vyiyumviro biri mu rwaruka cane rwose mu Burundi kuko kenshi na kenshi vyabimenyerewe nuko umunyeshuri ahejeje amashuri yahabwa akazi na leta ivyo ni vyiyumviro biriko biragwira cane rwose mu bakiri bato
ego nyakubahwa nkurikije urabona ubu turiko turaraba mu Burundi abashomeri ni benshi cane donko abantu bize bakagira ubuzi ubu leta ntigishoboye kwangaja guha akazi abantu bose bagiye amashuri icyo cyo ni ikintu kitari mu Burundi gusa kigeze niho muri Afurika yose tetekeje no ku isi yose kuko mu Burundi ubusigaye urindira kumviza amaperedo usaba bahamagara ubuzi ugasanga niyo bakeneye abakozi bakeneye batanu hadepoje ibihumbi icumi hadepoje ibihumbi itanu urumva ko leta nta buzi vrema bukiboneka kwata ubuzima kiboneka kandi umuntu akeneye kubaho kubaho rero bisaba ucondere ngene bibesha twatashe jewe iyo nahora murahazi ngashimiye umushinga na MS kwikaze yampaye mu gihugu twasanze mu Burundi hasigaye havugwa ikintu kijyanye n'amakoperative ni byiza cyane ni byiza ko abantu bakorera hamwe jewe nk'uko nabivuze magana neza atatu sindabona neza igihugu sindahabona neza ariko naye ndashaka kuja hamwe n'abandi tugakora twiteza imbere kuko nk'uko nabivuze ubuzi busigaye bugoye pe ntikiboneka rero umuntu kuko umuntu wese abwiza kubaho turwana aho yatubeho rero tubwiza gukeye ubuzi tukarema ubuzi twebwe nyine nk'ubu rero ngerageje kuvuga ngo nko kuri ikintu cy'inkoko mu 2015 ijyi ryagurwa amafaranga hagati y'200 n'500 nimba ntibeshe yari ijana n'itanu majana abiri muri aya mafaranga ayo nyine uyu munsi igi bajya abantu batengereza amagi atetse igirirwa 500 sibyo urumva ingene ryadu bivuga ngo bica bisiva bica bituma abarundi benshi badashobora kugira agise badashobora kurya amagi kandi amagi nayo ari mu ngaburo zabwirizwa kuzanira amagara meza abenegihugu rero uwo mugambi jewe nakubwiye ko naye ndawufise naye nawanditse nk'ibi iyo nari ndi ariko n'ubu ndacyawufise aho wanditse rero abantu benshi ndibaza ko nk'uko namaze nk'uko aho maze gutembera hose abantu twiganye bamwe nasanze basigaye bikoreye ibyabo kandi bageze ahantu haboneka nasanze baradusize pe benshi ubikoreye ibyabo kandi bigeze ahantu haboneka bamwe nubwo hariho abatararonka itake hariho abatararonka ubushobozi bwo gutangura kuko urashobora kugira umugambi nk'uko nawufite wanditse nanjye mugabo ataba uburyo bwo gutangura umuntu afite
yego be
muri icyo gihe biba bikeneye kujya hamwe n'abandi kugira ngo mutangure murakoze cyane
murakoze Hermes dushimira Imana nk'uko byibonekeza urwaruka ruriko rwicukira ibikorwa byo kwiteza imbere ariko muri izo harabamo intambamyi kuko kenshi na kenshi usanga abantu bashaka kugira urudandazwa rumwe cyangwa bagasanga umugambi n'abandi barawufise ikintu umuntu yoraba cyane cyane mu gihe agiye gutanguza umugambi nk'ikihe muri iki gihe ku bwanyu
ugiye gutanguza umugambi mu bisanzwe ubutanguza umugambi ntabwo uba uzi uko uzogenda rero hano ni umuntu ntiyokwishinga ngo arabe ngo banaka barabikora cyangwa ntibabikora ntabwo abakiriya burya umuntu aba afise kurya umugambi ugiye gukora ari we ari abakiriya b'iwawe umuntu wese yokora umugambi uko
awumva ka awushoboye hanyuma uwo mugambi wonyene ugenze neza abakiriya baritsa ntabwo rero ngo umuntu yota gukora umugambi ngo arabye uko ari abantu batagukora kuko muri iyi minsi ahisigitse biragoye ko umuntu yokora ikintu cya wenyine atabandi bariko baragikora usanga ibintu byose abantu bose barabikora ujya kudandaza impunzu hari abandi bazidandaje n'imbere yawe naho wajya kurima hari abarimye no kuputa aravuka rero biragoye yuko wokora umugambi wisangije wenyine icyo biri icyo bifashe urakora umugambi ukagendera mu bandi ugashikiramwo hanyuma abantu bagushorera cyangwa abantu bagutahura murahura uri kurakora uwo mugambi mugabo wakuye amaboko mu mpunzi
MS izo mvuze ni ukuri ariko nk'uko tubizi hari abantu benshi bari inyuma y'urudandazwa rumwe bari inyuma y'umugambi umwe umugambi umwe ikintu hamwe bimwukora kugira ngo mwerekane ko mwe mufite akarusho n'ikihe hari ikintu mushobora gukora ku giti cyanyu cyerekana ko naho urya adandaza imikati wewe uyidandaza cyanke ukayikora neza kusumba ikintu mushobora kwerekana ni nk'ikihe igihe cyose mutanguye umugambi mushasha
ikintu nyine wokwerekana muri icyo gihe ni uko ubikora neza uko ushoboye hama abantu bonyine bakajija yuko ubikora neza ubikora neza ubikunze hama abantu bose bakabona yuko ubikora neza
mushyanahe Eric Minani hariho igihe cyose umuntu agiye gutangura ibintu byo kwikorera hariho ibintu abanza kwihweza cyane rwose akaraba niba uyu mugambi wiwe uzokora cyangwa utazokora nk'abantu banonose ibyerekeye kugwiza itunga cyangwa kwikorera utwabo barazi umugambi nk'umucongereza bita SWOT analysis akabanza bakihweza eka icyo barushije abandi bakaraba ibintu vyoba bituma uwo mugambi ujegajega bakaraba n'ibintu vyotuma uyu mugambi uronka amasoko eka n'izindi ntambamyi zose zihari uwo mugambi nibaza ko muwuzi ikintu umuntu yotwitwarika ko turumva ko ariho abakiri bato benshi bashaka gutangura umugambi wo kwiteza imbere ikintu cyangwa impanuro mutanga nk'izihe imbere y'uko umuntu atangura uwo mugambi
yego cyane jewe niyumvira cyane kugira ngo ugire proje utegerezwa kumanza kuraba aho uyikorera ahariho ukaraba n'uburyo ufise hanyuma ukaraba n'imbangani zizohura n'uwo mugambi hanyuma ukaraba n'inyungu z'uwo mugambi maze ukaraba n'ukuntu ushobora kuronka amasoko n'uwo mugambi rero nguko jewe ibintu nisunze akarere duherereyemo aho mu Burundi nkaraba n'ibihugu bidukikije hanyuma nkaraba n'igikorwa cyo kugwiza inkoko ku muntu agomba gukoresha uburyo tugezemo nkaca nongera nkaca ndaba n'agaciro zigeze ko jewe kubwiwanje ku bintu by'isoko ntabwo bimena umutwe na gatoya kira noneho ku ruhande rw'iwanje naramaze kwitegura yuko uwo mugambi w'ubworozi uzoba uri kumwe byegeranye cyane n'umugambi w'uburimyi nacyo bituma namaze gutegura aho kurima naho hadakwiye ibindi nabyo nzobandanya ngerageza kugira ngo ndabe yuko nokwagura ahantu nzokorera mu ncamake nuko nabivuga
yego me tugarutse namwe kuri mwebwe mushyirantahe Maroha Leopold ibintu muzokora strategi muzogira kugira ngo ibyo mutashoboye gushika ko mwakoheze mubishike ko n'ibihe mwarasavye bourse mwavuze ko mu Burundi bashobora kubafasha mu gihe ivyo bitoshoboka kuri uyu mugambi gusa mugambi mushira imbere cyane rwose iruhande y'uwo mugambi wonde w'uburimyi ahandi mwokwikora ni hehe mu gihe uko yoshika nka leta ikaba idafite amabourse ariko murazi ko uyu mugambi mufise ku mutima cyane rwose ikindi umva mwokora ni ikihe kugira ngo ushirwe mu ngiro
icya mbere coco umugambi wo kwiga higa umuntu cya mbere ayo kuronka bourse itaboretse umuntu yiga arose uburyo yiga ari uko arose uburyo akirihira rero abacagaruka cyakinje ukurondera uburyo kurondera amafaranga kugira ngo umuntu ashobore kwiga muri icyo gihe naho tuca tugaruka kuri ya migambi hari ikintu wari wabajije abandi uti mbega iyo ushatse gukora umugambi ugasanga abandi bariko barawukora wewe barawukoze imbere yawe wewe ukora icyo kibazo wakibajije nacumvise ikintu cya mbere ukora ni ugukeya hariho kreativiti iyo ugize nk'umugambi w'ubworozi urondera n'ingene uzodandaza ibivuye muri ubwo bworozi akabaho nk'uwo mu Burundi
nasanze wasi gariho ama hinguriro ahingura ibiva mu matayi nka par exemple ni nako nakarorero ubu harakenewe nk'amahinguriro azoje ahingura ibiva mu majiboko ibyo n'ibyo nabyo ni iyindi strategy ni nk'ubundi buhinga bwa concurrence bwo kuhiganwa nabo mukora bimwe wewe ukazana icyo bita creation ariko ibyo byose nkuko nabivuze intambamyi ikihari ukuri jewe nkuko nakubwiye jewe ariho ngishika mu Burundi ndacaraba igihugu ndacaraba ingene noje amakoperative nk'abandi kugira ngo dutangure gukorana n'abandi hanyuma dushiye imigambi yose mu ngiro iyo migambi yose nakubwiye dufite tuje mu ngiro hanyuma tubone kwiteza imbere ndetse n'izo n'iyo migambi y'ukwiga maîtrise nayo itaguyemo murakoze cyane
murakoze Hermes tugarutse kuri icyo kibazo nyine cyuko turavuga cyo kwiteza imbere ka kwikorera abantu bikorera utwabo kenshi na kenshi hari abantu bashobora kuvuga ko intambamyi zishobora kuva imbere eka zitari hanze gusa zishobora kuba n'ukuntu uyu muntu agiye gutangura umugambi yiyumva ikintu umuntu agiye gutangura umugambi yoshira imbere cyane cyane n'inyikirihe hari abavuga kwiyemera hari abavuga determination hari abavuga ibintu iyo umuntu atangura umugambi yoshira imbere kugira ngo umugambi we uje utere imbere eka ushikire objectif yiwe n'ibi Hermes ni hari ariko nziko turamwumva reka tuje kwa umunsi ntahe Eric Minani kugira ngo umuntu ashike imigambi yishinze hariho ingorane zishobora kuva hanze hari amateka araba business hari abandi batanga urwo rudandazwa ariko hariho n'ingorane zishobora kuva mu uyu muntu nyene ariko atangura umugambi ikintu umuntu yokora kugira ngo umugambi we utere imbere n'iki hari abavuga ko umuntu akwiye kugenda afite umwete mwinshi cyane rwose afite determination afite ibitomo ibintu umwe moshi imbere gutangura umugambi mushasha ari nk'ibi
jewe niyumvira ibintu umuntu yoshira imbere icya mbere no gukunda umwuga icya kabiri ni uguca mu nzira zemewe n'amategeko no gukurikiza ibyitonderwa byose bijyanye n'icyo gikorwa ugomba gukora hanyuma rero ikindi na cumi umumaririza ko kuco mwavuze gukora ikintu abantu basanzwe bakora nta na kimwe bishobora guhindura ku muntu akora ikintu yateguye kandi azi neza kandi agikunda bivana n'ingene ukora icyo kintu abarundi baravuga ngo akeza barashobora kuguhurumbira mu gihe ibidandazwa byawe biteguwe neza n'isuku mbere ikaryohera ijisho n'ikindi kandi ukuntu udashaka inyungu z'umurengera ku banyagihugu ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umenyekana kandi business zawe zagenda neza cyane
ubushya na Hermes namwe hari abantu benshi bavuga ko kugira ngo umugambi bwishinze umugambi abantu bishinze kugira ukore nk'uko babifuza nabo nyine bakeneye kuba bafise karite zimwe zimwe eka intambamye zitaba hanze gusa zishobora kuva muri uyo muntu nyine ibintu umuntu atanguje umugambi mubona ngenderwa ko yokwama ashira ku muzirikanye nk'ibi
ikintu cya mbere umuntu yabanza gushyira mu muzirikanyi ni uko mu kwiyumvira umugambi aba yawiyumviriye wenyine upfuye mu mutima wiwe rero yoha agaciro iby'amaso y'umutima wiwe abona kuri uwo mugambi akima agaciro by'amaso y'umubiri abona uvuga aya maso turabisha ikindi umuntu yokumviriza n'iby'amatwi yiwe y'umutima yumva kuri uwo mugambi akima agaciro iby'aya matwi y'umubiri tubona ariko arumva kuri uwo mugambi kuko igihe cyose umuntu afite umugambi ahura n'abantu bamuca intege bamubwira ko bitazoshoboka mugabo ibintu byose birasaba kwihangana uwo mugambi rero umuntu aba yawiyumviriye aragerageza akanaba yuko ashyira mu ngiro ibyo we umutima we wamubwiye mbere yo kumvira uwo mugambi nta kidashoboka kuko aha ku isi nta kintu gishasha gihari ibintu byose abantu bose baba barabikoze hari ababikora neza babikoze nabi bitakundi wewe utanga uyu mugambi ukawiyumvira uwo kwiyemera we wenyine no kumva yuko we biri bushobora ata muntu n'umwe ari buzirire uwo mugambi wawe ko ushoboka ama ukawukora wumva yuko uri gukora umugambi ushoboka kera apana kwici intege wewe nyine ko murakoze
nagira rero mu gusozera mu shyana he Eric Minani mutubwire namwe twavuze ko gukorera hamwe ari ikintu gihambaye cyane rwose ikintu mwebwe nta kamumotera urwaruka turabona ko muri iki gihe urwaruka rusa n'uriko rwijukira ibikorwa byo kwiteza imbere akaba umutera nk'ugaruka rw'abarundi muri iki gihe baba bari mu Burundi cyane n'abari muri leta zo muri Amerika ku byerekeye cyane cyane uyu mugambi wo kwikorera ikagutangura kwikorera no kushira imbere umutima wa entrepreneuria ibintu akaba umutera nk'ugaruka n'akare ikicho kibazo tukibaze dutangwe tukibaze umushyana he Leopold Maruham
akaba umutera ugaruka icyambere akamo kambeno gatera leta akamo kambere kuko akenshi kwiga mu mashuri ugasanga amakuru ya entrepreneuria nta n'akwiye mu sisteme kera muri sisteme ya kera entrepreneuria vema aje nta nigeze ndayibona mu mashuri nize n'ibyo nifuza gukora ndabikora kuko nagenda byiga ku bandi nagiye ngendera abantu benshi babikoze tukaganira n'abantu benshi bakora imigambi yabo hanyuma niho nari nimenye rero nasaba leta ko yokwegera ugwaruka ikamwigisha cyane cyane imigambi yo kwiteza imbere ikabigisha entrepreneuria cyane gusumba ibindi byigwa byose kuko ibindi twabyiga ariko hari n'intaho tujyana kubera ko ubuzi bwarabuze ikigira kabiri nacyo nashaka kubwira ugwaruka ko tutokwicara ngo bagume biteze leta kuko leta nayo leta ni twebwe leta turabona ko ubuzi wasigaye aboneka ubuzi ari ubwo hari abapfuye cyangwa hari abavuye bivuga ngo ubuzi bwawe nabwo rero nashaka kubwira ugwaruka nanjye ko bakwiye kurondera imigambi bakwicara bakiyumvira hanyuma leta nayo ikabafasha mu buryo nk'uko ugwaruka bwose kujya mu makoperative kugira ngo babafashe
Mugambi ubashe makoperative mwakoze kandi icyo kibazo ndabona Eric Minani yagarutse Eric Minani akamumotera ugwaruka muri iki gihe zigaragaza ko ugwaruka hirya no hino rwijijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga akamumubatera muri rusange nk'akane
ego cyane mushinga nkahe mu gicije akamunotera ugwaruka no bugangi niba kure uburinge kumaso barari imbere bijukire ibikorwa byo kwica ntibacengere uburyo bashise cyane ngo bacengere aho babikorera batarabye ngo hari ubukene mu gihugu igihugu kirakenye kuko niba ibihugu bitunze na byo nyine mu myaka ishize byari bimeze gutyo rero kwihangira imirimo ni ikintu cyiza cyane na mwaraburyo akenshi na kenshi uwo bishobokeye usanga umusaruro ava mwiza cyane rwose gusumba
nuko akazi kare ikinamwe mushya nahe yamese dushinze ndana akamumotera ugwaruka mu kigihe ugwaruka rusa n'uriko urabona ko awuzi bwa leta mutakigwiriye akamumotera ugwaruka nk'akare
ikintu nabwira ugwaruka nabwira n'ucika intege rukomeze ibikorwa rurimo ugwaruka rwo mu Burundi rwinshi ruriko rurakora rurafite amakoperative menshi atandukanye ari ku mirimo nabwira n'ucika intege rurandaye rubyoshikapfuye n'abasaba na leta y'u Burundi kubera ko hari ibigo n'abantu basuye amakoperative biragoye yuko abantu bose bashobora kujya mu makoperative ubu nk'akarere hari ugwaruka rwinshi mu Burundi ruriko rurakora ibintu byiza no kurunguruka cyangwa kubikura amafaranga bakoresheje imihora yo gutumatumana ko iri mu Burundi nka za ekonete na bimitre bityo ni byo bitari mitibodikashe na bimikashe babikoresha na ekofasi rero leta yari ari kongeresha amahera nawe bashyira mu makoperative ariho bakayashyisha muri itoye kugira ngo amafaranga y'ugwaruka ruronka agahembo k'ugwaruka rukora ibyoye ruronka kandi uko yiyongere kubera ko ibintu biriko birafatika abakambi benshi ugwaruka gusubira gukorera gukora usanga ahantu hose hariho ugwaruka rukora ibyoyeko kashi n'ibyari bikaje hamwe niho leta yofasha ry'amahera amwe mu yogoye ifishe mu makoperative kuyashyisha mu byari bikaje na ekokashi usanga ugwaruka rwinshi rwateye imbere kuko rubikora ari rwinshi ubwo kwakunyeye ugatofasha no gukura undi gwaruka mu bushomeri kuko ubuto baya ipote akaronka amafaranga menshi adushobora guhata kumwindi kwakoresha rero urabikabikisha mu bintu mu nzira nyinshi bivuga ngo n'amakoperative gusa kuko
harugaro kumira bidakunda n'ibyo z'amakoperative bishima kwisorera ku mugate kago nabwo leta rero abantu yirutera cyane cyane abo bari mu ito cyari mikashi na ekokasi ikabafasha kugira ngo nabo bazamukire rimwe nabo bari mu makoperative murakoze
reka rero tugaruke ku mwebe Leopold Maroha reka mutubwire namwe mushyanahe Maroha igikorwa cyo kwikorera utwikorera kwa twese k'umuntu n'igikorwa gihambaye cyane rwose gisaba ko abantu batari bakorera hamwe haba utanguye urudandazwa haba leta haba uzeke amategeko ya leta kubyerekeye abaguzi akamumotera nk'abategetsi muri rusange mu ntumbero yo gushyigikira ibikorwa nk'ibyo byo kwiteza imbere ni nk'akahe mushyanahe Leopold Maroha
icyambere nashaka kuvuga ku bintu bijyanye na leta leta irafasha amakoperative n'ibyo ariko nibyo umutwe umwe ntiwigira inama nk'uko abandi bayamaze kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara n'uwifasha gusaba nibyo leta irafasha amakoperative ariko nashaka kubwira n'abandi bantu bafite amafaranga abantu ba Nyamitare yuko bakwiye gufasha urwaruka mu gukora imigambi muri ino minsi ya none ariko si iyi minsi ya none gusa kuva na kera iyo umuntu atagira icyo atanga ku ingwati ntashobora kuronka amafaranga yo gutanga umugambi ntashobora kuronka ingurane ntashobora kuronka amafaranga yo gukora umugambi rero nashaka gusaba n'abantu bashoboye bafite umutima wo gufasha urwaruka kwikura mu bukene ko botangwa gufasha urwaruka kugira ngo bakore imigambi kuko urwaruka rwinshi ndabiri ruryamanye imigambi nyinshi nubwo bavuze amafaranga yo gutangura hamwe ya gatatu nacyo nashaka sabe abantu bajyanye abantu bashyiraho amategeko ni ukuvuga ngo leta nyine yuko yokorohereza abantu bose bari kubatangura imigambi ubushashi bakaborohereza ku bijyanye ndetse uretse no kuborohereza amategeko bakaborohereza no kubafasha mu bibanza mu kubaha ibibanza bakoreramo kuko hari igihe ugira n'umugambi ukabona nawe kuwukorera ibyo nabyo birahari leta yofasha mu kuborohereza amategeko mu kuborohereza mu kubaronsa uburyo bwose bushoboka bwaba uburyo bw'amafaranga cyangwa uburyo bw'ibibanza mu gihe umuntu yerekana umugambi
murakoze reka tuhene ijambo kandi umushyanahe Eric Minani ku byerekeye akamuyotera nk'abategetsi mu ntumbero yo gufata mu mugongo abanyagihugu bose cyane ugaruka rwijijukiye imigambi y'iterambere imigambi yo kwiteza imbere kandi ko rwizitunga kugira ngo nabo nyine bashobore kuba abakoresha duga kujya mu
ego cyane umushyanahe kuri nanjye sinja kure y'uwo mugenzanje ejo tutakiye akamunotera leta ni ugushyigikira cyane abantu dufite ibyiyumviro byo kugira icyo dukoze cyo kwiteza imbere mu bihugu byacu nka twebwe abantu turi hanze kuko ni uguhereza akarorero umushyigikije nka jewe iyo nkaronka ahantu nkorera sintanguye gukoresha uburyo nari ngize kugura amatongo niyumvira yuko wumva ntanguye kugira umusaruro mwiza ku mutahe nari ngize ariko urumva ko bica bimfata umwanya munini mu gihe ntanguye kugura aho nkorera kubaka aho nzokorera no kubandanya gusha ku mutahe ariko iyo nkagira ahantu nkorera noroherejwe na leta nkaharonka nk'akarorero no guhereza nk'ubu nari nagombye gufata ubwo bworozi bw'inkoko nkabubangikanya no kurima ibigori n'ibiharage iyo ndonka ahantu ho kurima nkafata nk'imiliyoni zirenga 60 nakoresheje kugura aho nifuza gukorera ubwo bworozi bwanje izo miliyoni 60 nkaca ndazishyira ku kurima no kurimisha no kugira to urumva mu mwaka urangiye urenga ntango ibyo bintu mu majambo make mbamaze kugira umusaruro kandi mbamaze guhereza akazi n'abandi bantu mu majambo make rero leta yogerageza mu bice kuko turagomba gutangura kudufata mu mugongo mbere na cyane cyane mu kuduha ingurane yunguka amahera make kugira ngo tubanze tubonge aho twishikana kubera yuko intango iragoye cyane
namwe mushyanahe Hermes dushimimana akamumotera abategetsi muntu mbere yo gufasha ugaruka cyanki abarundi bose batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere
kwarufashore kwifuza nuko borwa hafi amakandi efa y'uburundi yemerewe kwaruka ibintu byinshi karaba ikatura bishyira mu ngiro kandi ko ibindi bintu bivuga mu majambo bifaca mu ngiro gusa byoba byiza gusumba cyane cyane nk'uko ugaruka bw'uburundi ari ugwaruka rukunda ibikorwa ari ugwaruka rukerebutse byofasha cyane kuko igihugu gitere n'imbere mu minsi mike kugenda neza ndibaza amerika yofata ibyo yemerewe gusaruka ikabikora ikabishyira mu ngiro nk'uko yabikoze byogenda neza kuruta
aha niho kandi turangirije ikiganiro nashakaga gushimira cyane rwose mushiranahe Hermes Dushimimana ku kanya watoye kugira ngo muganire na radiyo Ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane murakoze
ndabashimiye namwe mushiranahe Leopold Maruha ku kanya mwaronse kugira ngo muganire na radiyo Ijwi ry'Amerika
Mushinga
nae Frederic Kenani ndabashimiye cyane murakoze cyane ndabushimiye nawe Mushinga nae Eric Minani ku kanya wa Rosso kugira ngo muganire na radiyo Ijwi ry'Amerika n'ibyo bihambaye mwashikirije
ego me nanjye ndabashimiye Mushinga nae Mpundikije
murakoze cyane rwose mwese ku kanya mwatoye turashimiye kandi n'abavandimwe bose bakurikiranye ikiganiro muri sana cy'umunsi aho rwaruka rwari kuvuga cyane cyane imigambi rwaranguye umwaka uheze n'imigambi uzorangura mwaka buca utangura murakoze kwama kujyana ikiganiro mukurindira ariko reka tubasigire aka karirimbo karyoshye cyane tuboneho n'akanya ko kwifuriza abarundi abanyarwanda bose abanyekongo eka abanyakenya abanyauganda eka n'abakunzi bose biradiyo Ijwi ry'Amerika noweli nziza n'umwaka mushasha muhire uca utangura w'2021 kugira amahoro umugoroba mwiza mwese
Sixties in my bag. Label feel like pillow pocket on the rack. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a pen off near Rodeo off of this. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe what she say, she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji.
Zero, suicide door, brand new bag. College friends, chemistry in my ride. Restaurant life, so much money, I'll make you laugh, hey. They hate you, can't miss what you never had. Got the cool, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping.
I want stars, I got stars, a bit wall, hey. Bob, in it, dog, ball, hey. I'm 15, I said, hey, with my dog, hey. Not feeling nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, hey. This how risky I gotta be getting, he brings me with fortune and fame. I remember first 50, I couldn't go back empty, I knew I was stuck to the game. Loyal and I never changed, I'm never gonna go against the grain. Never gonna be the one turning on my brother when police just gotta detain. I won't ever love it, more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one, I wish everybody get paid. Cause we can't end up every day, getting hot tired and in the grave.
Yeah, two side door, brand new bag. College girls, give me in my ride.
Too much money, I'll make you laugh, hey. Hey, you can't miss what you never had. Hey, hey, I bet you got me tripping. Got the cool, walk the roof is missing. I, lemonade, my neck was tripping. I, lemonade, my neck was tripping. Yeah, yeah.
Yeah.